Inkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania yahungiyemo impunzi z'Abarundi ituyemo abana barenga gato 20,000 ibitigiri bitangwa na ASER impfubyi barenga gato 1,950 benshi usanga ataco birengeje kandi barataye n'ivyigwa kubera kubura imfashanyo zikwiye n'uburenganzira bw'abana mu nkambi ya Nduta uwo munsi bizihizwa kuri uyu wa kane aho amajana bitezwe kwitabira iyo nama no kumviriza ibyo abarongozi b'ikambi n'amashyirahamwe aza kubashikiriza mu ntumbero yo gukemura ibibazo bafite abana b'imfubyi benshi barezwe n'inshuti bahunganye ariko ntibashoboye kubahumuriza ingorane bafite kiretse gutegera ibyo bahawe n'amashyirahamwe gusa imfashanyo nyinshi bagenewe ntizibashikira bamwe mu bahaye ikiganiro iryo rya Amerika bemeza yuko bayeho nabi mu buzima bwo mu buhungiro
naho umunsi mukuru w'abana uba turakina impuzu kandi tukigira n'ameze nabi tukabura n'icuraco twambara n'ifungurwa tubyuka gusa ngatumeze nabi
nk'ubu nta bavyeyi mvise kanacinda rero ibibazo ndabonye mu Burundi byangunye mu mutwe maze yo gushika ino ndaragiye ku ishure ndize nk'umwaka umwe cyo numvaye mu muzana w'itameze kuvanya n'ubukene rifise nk'ivyo rezo ndavyo ndimuna nk'ikanira kuvyo mfungura muhira hamara cyangwa tumwanzu wo guheba iki ishure ole maze guheba ishure rero ubu ikintunze ni guca uturaga kurima cyangwa gutatu amatafari cyangwa nkajya mu kijiji ayagiye mu gatu na mu kijiji tukafatwa mu njyadi tukakubitwa muri gihe cy'imyaka 16
abo na bahaye ikiganiro iryo rya Amerika basabye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cibure zihera rwose mu nkambi ya Nduta
kubasaba yuko boza nyene baraturabira nyene bakaduha nk'uduhuzu nyene dukabutura nyene nk'abanyeshuri tugira ngo twotwongere dusubire ku ishuri kuko ko ntaho subira ku ishuri atarataka kabutura hani abana yuko namana kugira ngo baronke uko biva kure n'ivyo kwa kwedi nkatwe kanyira abanyeshuri bahebye ishuri turasaba imyuga nko gukora amakinga kugira ne gushona impuzu ngahose mwamutugiriye neza
none nico twifuza nka leta ya Tanzania na UN nituronderere kugira tubeho neza nk'abana bandi
bamwe mu abavyeyi bahaye ikiganiro iryo rya Amerika bavuze yuko ubuzima bubi babayemwo mu nkambi buriko buratuma abana benshi baheba amashuri no gutoroka inkambi kujya mu bindi bisagara mu gihugu cya Tanzania benshi muri bo nabigeme bajya gukora akazi ko kurera abana
kubera ubukene n'injyanye gaciye batangura bamwe baza barahagarara ku ishuri iyo tugiye muri ndibuze umwana yavuga ati jewe singenda ku ishuri ko jewe n'ubundi naraye inzara none ndagenda ntariye bacha kabiri na hati jewe mawe sinoja ku ishuri agashambara sifise genda mu butulimwe none ndayimesuye bacha ndayambara muhira bica bingora gusubira mu ishuri nagenda naho mwigisha kanyirukana ati wewe genda ntiwamesuye gacha yaduca aho guhera
abantu ntagise funi cyaruguru ntibagira se ntibagira nyina natwe iyo twaje tuva kwa dufise umutekano muke ntitugirishe funi cyaruguru ntitugiye tuje niyo tuva n'ukuri amaburoko yacu byari byiza nk'uko bari kutwegera bakaza bakanaturemesha bamaze kutumesha tukaronka amahoro natwe umutima twicaye dutekanye kubw'ibyo biratubabaze cyane ko n'abana haragira ahantu bashobora inkambi bamwe bagatwanira zishyushyu abandi bakishyirwayo n'ibyo byose bituma umuntu atamahora aronka kandi bituma umuntu atagira kunezererwa
umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika wizihizwa buri mwaka ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatandatu ukaba warashyizweho n'umuryango uhuriwemo n'ibihugu bya Afurika igitekerezo cyo kwizihiza umunsi w'umwana w'umunyafurika cyakomotse ku rupfu rw'abana b'abirabura bo muri Afurika y'epfo biciwe mu myigaragambyo yo guharanira uburenganzira bwabo mu mujyi wa Soweto mu mwaka w'1976 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubw'ijwi rya Amerika.